TV, Nisbet Amerika. Nisbet Amerika, mkirundi na mkinyarwandi, Washington DC, Mburundi, mtu kumvira kumirongo migufi, ya shortwave kumetero chumili chena ni metero mirongi bili. Murwanda ni kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mushaka kandi no kudushikira mukoresheje address yacu email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ariyo @3 radio yacu @voa.com umwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Abamaze gushikiriza icyifuzo cy'ukuzo kwitoza mu mwanga y'umukuru w'igihugu mu matora y'umukuru w'igihugu azoba mu Burundi ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu k'uyu mwaka w'2020 baramaze kumenyekana bakaba bagera kuri indwi. Abakiri bato mu Burundi bo baba babona gute amatora yimirije kuba hamwe n'abamaze gutangaza ko bazokwitoza muri aya matora. Ni mu kiganiro mwisanga rero twatumiye Lionel Ndayizeye Murundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politike mu Burundi ari Bujumbura. Mutumire ndakuramukije.
Iko twabahaye mwiriwe aho muherereyeho stravye mwiriwe aho Burundi kwari ku mugoroba tubye turashimiye n'icyo bya Amerika yongeye kudutumira ngaho muri kiganiro.
Yego. Amatora ari imirize y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka witegereje neza aho uhereye ubona abantu bayiteguriye gute?
Ego nk'uko abantu bose bari kwarabibona amatora ari imirije murabona yuko imigambi iriko iratanga abakandida kandi nibyo byiza niyo ntumbero ya demokarasi yuko umuntu aja guhigamwa hama agatorwa agatwara yatowe. Murabona yuko ibya ejo umugambi ipfo n'abatanze umukandida hari indi migambi yagira atanga abakandida nka Saint David n'iyindi. Twese nk'uko tubibona n'ukuri iyo bari intumbero nziza igihe abantu bose boja guhiganwa mugabo hakabamo transparency mu byo bakora higanwa abantu banyagihugu bagatora indongozi bitoreye byo babyiza gusumba.
Hanyuma ku bakiri bato bo bubona bayaraba gute ayo matora babibona gute ibya politike nabo bakandida?
Okay, hatwe kugwaruka uko tubibona atwe tuguma dushimikira tuvuga yuko by'ukuri ho bamatora amatora y'ukuri hama abatowe nabo bakahagararira igihugu inyungu z'igihugu inyungu z'abanyagihugu ntibahagararira by'ukuri inyungu zabo nk'uko byagiye biribonekeza mu myaka yahera eka mbere n'ubu urabona yuko kenshi n'abagenda baratorwa by'ukuri bagenda barahagararira inyungu zabo by'ukuri. Rero nk'abakiri bato tuvuga ati deka haba amatora mu muco hama abahiganywe hama hagize utsinda mbwa batsindire abarundi bose kugira abarundi bose baronke ituze hama ugarukana go rutora koyo kuko kumurazi yuko ari rutigiri ari gitigiri cinshi ko ari bo bakenye ari bo batafise ico bahereza amaboko narijya mubona yuko igihugu cacu mubona kirimo ubukene ntangere gushika no munsi.
Biravugwa ko abakiri bato muri rusangi bataye umwizero ku banyepolitike batagikurikirana cyane ivyerekeye politike. Niki ubona nko ku bakandida uri mu rugo rwaruka bakora kugira ngo basubire kuronka icyizere cy'abakiri bato?
Ego baragiye by'ukuri bwe kuraraba imyaka yagira hera y'amatora ugwaruka gwarazerutse kuko hari ahantu gwari gwizigira tuvuga ati twebwe ba ni bahiganwa bakadushikira imbere turabona yuko bazodufasha mugo murabona imyaka yagira hera ugaruka rwagiye ruribagirwa waye okay rwagiye rurakoreshwa kugira abanyepolitiki bashike aho bagomba mugabo mu nyuma rukibagirwa abanyepolitiki bamaze kuhashika rero nico tumubona rwaruka byukuri uno munsi nta nguvu byo kujya mu bya politiki bagira barabyumviriza nyine nkuko nyene bakavuga ati twe ni cyabe ni nka bya ya myaka ibyinse na bya bindi bya ya myaka kubera hagiye harabaho kubesha ko abanyepolitiki no kutavuga no kuri no kuniganira inyungu z'umwe wese kuko ahamurundi cyane byukuri kuniganira inyungu z'umwe wese apana nyigeze guhugu n'ibyo byeze kandi n'ibyo bihari rero twagomba gusaba nkatwe kugwaruka abanyepolitiki bakora higanwa sikuri bikubitagashi babone yuko igihugu ari impetso ibe ihetse abarundi bose hamagume bayisiga amavuta kugira iyo mpetso ntisadagurike kugira ibasenyi basenya bose yaba bari hanze bari mu gihugu byukuri babone yuko igihugu ari igihugu c'abarundi kandi arabo ari bo nyene ubwabo bategeza kuciyubakira.
Murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufite bokero uratwumva. Alo Bokero? Alo? Bokero uratwumva? Alo Bokero? Murongo wa Bokero ntumeze neza, reka tubandanye ikiganiro. Tubandanize kuba bakiri bato biravuga ko urugero rw'ubushomeri hagati yabo muri bo ruri hejuru cyane. Nikihe ubona bo kwitega ku banyepolitike bo kwitega kumviriza ko bavuga ikintu cyoshobora kubafasha nko muri izo ngorane z'ubushomeri?
Nkuko nama ndabivuga nama mvuga yuko byukuri abanyepolitike mu Burundi biyo bageze bibategeza gukora igihugu cy'u Burundi aho kigeze kiratanga akazi ku banyepolitike, kiratanga akazi ku bikorera utwabo kuko ntituragera aho tuvuga ngo twashitse ngo tukwiye gukora. Abanyepolitike rero nahabo hakubwira bakura amaboko mu nkundo by'ukuri bahimiriza abanyagihugu gukora baduhereye bihereye ko nabo nyene mu kuri bakongera bakazana ituze mu gihugu kuko novuga yuko hamaze kuba stabilite politike, ibintu byose biratungana, ibirana by'ubutunzi byaramaze kukumira nabi, murabona iby'imigenderanire n'andi makungu biramaze mera nabi by'ukuri nta igihugu nta tuje mugati ubu ndashobora gukura ari abanyamitahe baratinya kuzana imitahe hano mu gihugu kandi aribo bategeza kuzana imitahe yabo ngo hano mu gihugu hama ba jeune nabo bagiheza za kaminuza bakaronka aho badepoza hama nabo kugira bashobore gukora akazi ngo murabona yuko kubera izi njyane za politiki twamamwe ibihe byose igihe cyose cy'amatora hama ingane za politiki abanyepolitiki bikubitagashi kuko mu mambuga abanyepolitiki kuko ngerageje kuraburana yuko abarundi by'ukuri batekanye kandi abarundi bari ine kurusha mbere abanyepolitiki. Abanyepolitiki nibo bari desuni par rapport y'abanyagihugu kuko ntako batagira by'ukuri ngerageje kumviriza ku mpande zose yaba kuryanisha abanyagihugu muri ibi canke biriya muga urabona yuko byukuri abanyagihugu barabirakure kuko ugerageje kuraba ibyabaye mu 2015 n'ubu ukawumva yuko amajambo yaba abatwara yaba abagomba ubutegetsi ifite amajambo y'indongozi byukuri rero murabona yuko icyo ugwaruka mwiteze byukuri turakeneye impinduka, turakeneye yuko haza umunyepolitiki avuga hamwe mu Burundi wese avuga ati ashi kugira ashobore gukora mu ituze mu mahoro n'umutekano.
Tuzo ku mirongo ya telefone dufite Eric ku murongo wa telefone. Uratwumva Eric?
Ndabumva.
Ewe ushobora kwigirayo ahantu uri urwamo cyane?
Ndiko ndegerayo.
Yego, ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa ikintu ubishikiriza?
Umutumire ndamuramukije da boss.
Arakumva?
Amaje narivuze cyo cyangwa guterera kubijanye n'amatora mu gihugu cy'u Burundi.
Yego.
Donc murabona la constitution ari ibintu bagize ngo umuntu ashobora kwitoza ngo ni ukwiza karanta kuko turiko turaraba nk'urwaruka twebwe nisomeye inyore ineza yacu ntibayitaho abo baraba ineza y'abanyepolitike kandi rero bakaca badukoresha nk'ibikoresho rero jewe nashaka guterera ikintu kimwe tuba dukwiye kubona kure twebwe nk'urwaruka tukamenya neza tukabanza tukaraba mbega abanyepolitike baza kwiyamamaza batumariye iki niki badukorera igihe bamaze gushaka ku butegetsi bwabo kuko turiko turaraba nka nk'igitigiri cyangwa tukaraba ubushomeri buri mu kino gihugu na kamaramaza kandi si kuvuga yuko dufite abantu benshi bize ariko bivanye n'ukuntu imigambi itunganywa mu gihugu onotiempa konde de la jeunesse donc aba jeune ntibabitaho rero twebwe cyaradukeneye n'igiki twadukeneye umukandida ashobora kuza kamari byose ni bafavorize abanyamakaye ngo baze mu gihugu kugira ngo bashobore gukereya akazi cyangwa se leta iraba kitwakora iki kugira yuko ugwaruka abakiri bato nabo bashobora kuva mu bukene barimo ego byose ni nimba leta idashobora gutanga akazi ku bantu bose bamaze amashuri ni bafavorize abanyamakaye b'uhandi bafavorize kugira ngo bashobore gusohora imitaye ya mu gihugu kwa musa abantu bashobora gushomoka ugasanga isitiwasa turimo yarahetse jewe nicyo nashaka gushikiriza nayo kerekezwa umukandida uwo ari we wese biravana no mu mutwe y'uko hameze icyo dukeneye twebwe n'icyo
urakoze turagushimiye Eric ku cyumviro cyawe adubise kandi Innocent uratwumva
bacane
ego Innocent uherereye he
igamu gishakara cha bujumbura mukanyoshe
ego ikibazo icyumviro kumutumire
ni kibazo n'icyumviro
ego
ego yego mwa twabonye ko mwanditse yuko abamaze kuyatora mu mwaka 2020 ko bamaze gushikirwa ego ego ni biyandikishe n'icyo hama bavuke imigambi yabo hama tuzo batore neza ama tugasaba n'abari mu mahanga yuko kuboza na mwenye tukifatanya amatora hano mkifuko chashu ama hali hindi nguru tuko numba waliko batuka kubuka mga wasenere yu uko ngo kukwela ngo utarashika na ngo mbishazo ngo mga mwe ngo ya mama za ngo kubu mga ndeta ngo mato kushika na ngo miyakita wiko vya bukwa yu uko atazia mama za watazo mgemele ya yu uko azoba mga ndeta watemele zeri tuwa kwa batisabe yu uko mutwaze ko cyo ari cyo kandi yuko aheruka kwemererwa yuko azoje mu maturate y'imizwe n'icyo cyose bisabwa biri ko cyo kandi abikwije cyose ngene bosha bavuga yuko atazo baba mu kaje cyo kandi cyose abyemewe n'amategeko akaguma burabuzwa kandi gukoresha mana amasaba gomba mutwaze yuko iyo nkoyo baba ariyo
sinzi ko ari cyabivuga ko Lionel
ego
Yone mikro?
Ego, hama mpere kuri Eric abanyigisho cyiza cyane ati est wagiye kuzana iki rero abanyagihugu na habo yuko byukuri tugiye mu bihe bidasanzwe namambwira abantu nkonya kubaho nkurongoye seni ati bakugenjwe amabanga manini ya cyane ati rero ifo maze kugatingira mpagararire seni nko guhagarira igihugu niho guhagarira amahoro mu gihugu kuko ibintu bishobora kuba byiza cyangwa bikaba bibi bimuvuye ko namavuga yuko igihe babudati wewe ni wewe ugira urabe witunganywa n'ibi bikorwa afite igikorwa gikomeye cyane rero ifu yuko abanyagihugu bavuga ati twebwe tugira dutore mukavuga na yuko by'ukuri ntimutore muhindure ibyumvira abanyagihugu ntibatore umuntu ngo kubera basangiye ubwoko cyangwa basangiye intara ariko batore umuntu babona ati uyu muntu by'ukuri hari icyo azotuzanira ati ego abatowe hari abakoze hari ibyo bakoze mugabo hari ibyo bacashitse ko ati mugabo twotora umuntu nawe hari ikindi kintu nawe yodufasha kugira dushobore kwameliora kugira dushobore kwavansa mu buzima bwa kila minsi yose rero abanyagihugu nabo kumenya uko bashobora kumenya gutora kuko hari abanyagihugu batazi gutora abanyagihugu ntibaramenya uko batora umuntu ahagarara hajya imbere ngo kubera muva hamwe ukaca umutora umuntu ahagarara hajya imbere kubera mu gusangira ubwoko cyangwa musangira intara ukaca umutora by'ukuri abanyagihugu ntibamenye ukungene bategereza gutora hama uyu Innocent nawe ariko aravuga ibintu byerekeye senere n'imigambwe mu kalendriye cyangwa ukungene ibwirizwa shingiro rirari bitomora neza kandi nagira mvuge yuko ntavugiye nk'umugambwe senere nagira mvuge yuko ahagejeje urabukunde urabye ukungene bamuhaye gukora umugambwe bakawemerera mukabona ukungene ariko arakora kandi murabona yuko ari ku rubuga by'ukuri kandi biboneka nizere yuko ababivanye n'uyu cyangwa uriya ashobora kumva amajambo kugira bashobore kubafrena bashobore kubahagarika mugabo jewe uko ndabibona n'uko maze kubisoma n'uko mbona atantambamye n'imwe ihari yuko umugambwe senere utegereza kwitoza kuko n'umugandida ntihenze baramaze no kumutanga urumva rero urumva yuko atantambamye n'imwe ihari yuko badashobora kwitoza
Vianne ari ku murongo Vianne uratwumva
ehome ndabumva cyane
Vianne ikibazo intererano
ngo ikibazo novuga nuko imigambwe mu bisanzwe bari bavikingana n'interano irantange baravikingana imbere y'amategeko hanyuma kugira ngo umuntu aje mu matora bikunde nuko bamurekere ubwigenge bwiwe nkuko nabandi baba bafise batarabe nkonzi aho nibaza ko aho umunyagihugu atatora imigambi yabona myiza ibereye ubundi kumuburagirwa ntibisibura ko batamutora hanyuma kuba naho nimba ari ubwambo uri ku butegetsi bona ko mega ntibomoreka ngo akore n'indi migambwe bisanzwe bicuditse siwo muti muri demokarasi barareka abanyagihugu bo nyene bakihitiramwo atagiture atagahato woreka bose bagashikiriza imigambi kugira ngo hagere ayo matora umwe umunyagihugu wese abona ati notora naka kuko nk'akarorero abo bose bakandida nabonye bamaze gutanga amakandidatire abenshi n'abasanzwe bari muri leta none nk'ikibazo nobaza ni iki babona bashobora gukora batakoze mu myaka irangiye irenganye aho nibaza ko umunyagihugu wese ahari ashobora kubona ati nokwibaza iki ibyo bemeye byose barabikoze cyane biborohera kuvuga bitagora gukora yaba mu Burundi hari hirya hote kurdo justice nkuko n'ahandi biri umuntu agashikiriza imigambi yiwe ama ntayikore yacabogozwa none ngaha tuyifishe muri code de procedure mugabo ntihari ihari teorike na pratike ma ntayihari urumva ibyo yari ikwiye kuhaba kuko yogabanya abantu bamwe bamwe baza babeshya ngo bagira bitoze ubundi ari abantu novuga ko bikundira utujya mu nda zabo gusa badakora n'ibimezo by'abenegihugu bose ego byari hirya muri rusange
murakoze reka bishyure mu mwishyure mumwishyure yo nayo
ego byanaravuze ibintu by'ubwigenge by'ukuri nariko ndaraba ijambo ry'ubuheruka gutorwa nk'umukandida nuko mbona abarundi bose n'abantu bose babona yuko batoye umukandida muri Saint David nk'uko batoye umukandida mu yindi migambwe nk'uko n'indi migambwe yagiye iratanga umukandida hariho abantu rero bamaze kubifata nko kumengo amatora yaheze amatora ntarahera nawe nyine yavuze yuko agiye guhiganwa kandi yavuze yuko agiye guhiganwa mu bwigenge hariho amajambo amwe amwe ariko arashikiriza by'ukuri ubona yuko ari ijambo ry'ubushinga ntahe ese by'ukuri uwo mukandida wo muri Saint David yohagarara agahagararira ukuri yohagarara agahagararira ukuri kuko ahagarariye ukuri ahagarariye ukuri kw'abarundi bose akabona yuko avuga ati jewe hajya biraryoshe kurya ibyo babiri yakuya birabe nabishe biranashisha kurya ibintu tabiri yakuya kurya ibintu bavuga ati ibyo bintu n'ibibano rero by'ukuri rero nk'umukandida wo muri Saint David yiteguriye nk'uko abivuga guhiganwa n'abandi kandi wumva ko avuga ati jewe niteguriye guhiganwa n'abandi ati hazotorwa umwe ntibazotwara igihugu nta gihugu cy'uburu nta gihugu gitwara abaperezida babiri ariteguye yuko nawe nyine niyatsindwa azoshyiraho intahe ishize kuko aramaze kubigaragaza mu majambo avuga rero hariho abantu benshi baguma mu demokebura abantu benshi baguma bagomba kwerekana nk'uko umengo yarahejeye gutorwa hama ubwo bwigenge ariko aravuga by'ukuri ego hari ahantu hamwe hamusanga imigambo imwe iri kuraba itufe igaragaje kuraba umugambwe sinere niwo mbona uri ku rubuga ukungene abanywanyi babo bamerewe nabi bafatwa nabi kandi ngerageje kuraba nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe Saint David hariho inama yazaragiranira n'abaguverineri no mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu niwe yavuze ati uwo muguverineri atazoshobora gutunganya intara yiwe kugira ntihabe mwinduru atuma umuguverineri n'ukubogozwa wabivuze ni Evariste Ndayishimiye by'ukuri ryari ijambo ry'ubushinga ntahe mugo urabona yuko nta by'ukuri nta resulta positife turiko turabona sinzi yuko agerageje kuraba arasubira baze ati mbega bimeze gute ibyo twiyemeje nk'abaguverinere nk'abanyepolitike bimeze gute ku rubuga kugira imigambwe yose by'ukuri ije ku rubuga biraryoshe cyane mu gihe imigambwe yose igiye ku rubuga igahiganwa hama abanyagihugu nabo rero murabona yuko abanyepolitike baheruka mu 2015 kubasaba amajwi ubu bagira bagaruke camusubira mu babaze abatowe ati bimwe mwatwemerera eske mwarabikoze atumye ndamwarabi mutabikoze hama mushore kuri amplas abandi bashoboye kuba afite amaraso mashasha bafite ingufu dishasha bashoboye kubakorera bya bindi nabo abandi bantu batuba barashitse kuko kuko nta umara nta ukora byose ngo byose acamishika ko kuko inyakubaho mukuru w'igihugu yarerekanye ikintu cyiza cyane cerekana ikintu gikomeye cyane yuko akeneye impinduka ariko hari abarundi bamwe bamwe batabyumva kujya kujya n'isinye yerekanye ati ibwiza shingiro ntijyamubuza kwitoza mugabo yarerekanye ati ndatanze ku wundi rero n'abandi abanyepolitiki babyumvire aba bamusanteri uko kuntu mbona hari imigambwe bayipfuse bakamererwa nabi bakonona iyindi migambwe bahindura ibyiyumviro babone yuko bakwiye kubana rumuri kuko imigambwe iri kwirahiganwa niho biryoshye cyane niho abanyagihugu batora abo bitorera mu bwisanzure ugasanga batoye indongozi nyayo.
Dufisa kandi Simpson atwakuye. Simpson uratwumva?
Hello?
Hello? Oui, uratwumva?
Ndakumva.
Yego, ufite ikibazo ubaza umutumire cyangwa ikimvuriro cikeze?
Kibazo.
Yego.
Umutumire ni nde?
Umutumire yitwa Lionel Ndayizeye, ni umurundi ari mu Rwaruka, yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ivyerekeye politike mu Burundi. Tugo turavuga ku matora yimirije no kugene abakiri bato babona ivyo yerekeye mu matora n'abakandida bamaze gushikiriza icyumviro cyo kwitoza.
Kugenda mu base umuntu ategeka kuzodusohokera muri ayo matora ari imbere yuko uwo batoye ngahe Gitega yuko yoba yaremewe n'abanyagihugu bose kuko bamwe bamwe mbona umengo ntibamwemera bose sinzi yuko
nivuze ngo ntibamwemera. Ugomba kuvuga abari mu mugambwe wiwe, abanywanyi b'umugambwe?
Abanywanyi bose b'umugambwe CNDD-FDD.
Yego.
Nka twebwe uwo bate twese ntitumwemera mugabo ndazi yuko itegeko ridashobora guhinduka yuko bashyiramo bagatora uyundi kesha ikibazo cyanje.
Yego, reka bishyure. Lionel?
Hello?
Yego, mwishyure.
Yego. Kumva yuko umugambwe utanze umukandida yureka tumushyira imbere aze duserukire bibana n'umugambwe uwariwo umugambwe wari wose uritunganya rero umugambwe CNDD-FDD wayitunganije kubwayo batanga umukandida ni nk'uko navuze yuko iyindi migambwe iri kwitunganya n'iyindi iri inyuma icyo yitunganya iri kuyatanga abazoyiserukira rero uvuze ati ntawe ushobora kwemerwa na bose uvuze ati twebwe ujya ntawe twemera cyangwa ujya sinoja mu cyo kuvugira umugambwe CNDD-FDD mugabo ndazi yuko atamuntu yokwemerwa na bose mugabo petete mu mugambwe CNDD-FDD n'uwo bagomwe asuka umuntu twamushyirimbira hari igihe tuzanira intsinzi mugabo rero urashobora kuguma umuntu kuvuga ati tumushyize imbere tuzanira intsinzi bikanka ugasanga nta ntsinzi abazaniye ibyo bibaho kuko ni uguhiganwa twavuze yuko bagiye guhiganwa ejo muzobabona baje mu ntara zanyu baje kubasaba amatwi baje kubabwira imigabo n'imigambi muzoraba uwo migabo n'imigambi iwe ibanyuze inyuze abarundi by'ukuri abarundi bamenye icyo batora icyo ari cyo hama nimwumva ibanyuze uwo muntu rwose imigabo n'imigambi itunyuze nizotore uwo nyene kuko nizere yuko ikitemizo hagarariye by'ukuri amatora akaba amatora nko mu 2025 kuko niyo matora yanezereje cyane amakungu n'abarundi. Nkunda kuvuga Paul Ngarambe ni ukuri ubona ko ari umuntu w'umushinga nawe n'ijunja n'ijambo guhagararira amatora abantu bose bakayakenguruka n'umugambwe CNDD-FDD wari utowe ugakenguruka n'iyindi migambwe za Frode Buzayipfura nayo igakenguruka murabona yuko by'ukuri yihaye agateka akongera akagahereza n'abarundi nari nashite umuntu agombye kuvuga by'ukuri yuko rero twarafite by'ukuri yahawe igikorwa gikomeye cyane gushyira igihugu mu kaga no kudagishyiramo yabihawe mu ntoki rero azagihagararire neza abarundi naho gutora ntagire umurundi n'umwe azokwakwa uburenganzira ntazokwiyaka uburenganzira bwo kuja gutora canke yitoze hama by'ukuri mushireho indongozi ishobora kubazanira amahoro kuko murabona aha ibindi bihugu byo muri East Africa bigenze ibyacu bigeze kugira n'igihugu aho Burundi murabona yuko natwe twasubiye inyuma cyane kugira dushobore kwiteza imbere rero sinorandira cyane umugambwe wari wose gutanga umukandida n'uburenganzira bwabo nipetse nibo babonye ashobora kubazanira intsinzi mu mugambwe CNDD-FDD.
Yego, tuhi jambo Gabi. Gabi urasumva?
Umva.
Yego, urihe Gabi?
Mbewo Jombura.
Ego, ufisi chumviro, ikibazo bazo.
Romba, na yusa kabazo.
Ego.
Mbewo Jombura, na wakuri gato oya.
Ego.
None kumyaka bavuze ko n'ubumengo muvuze ngo batuya kumyaka bavuze ko umuntu ashobora kuba yorongora igihugu n'ubumengo bitabintera makenga
oya muri iki kiganiro twagombye kuvuga ku bakiri bato kugene babona amatora yimirije n'abakandida
sawa sawa
yego
kubwanje
yego
uwaza twari abarundi bose. Halo?
Ndabu mba? Mutuke kujamu?
Tuwaza kufari ya warundi bose kwa kenguruka. Mugayu mutama ya rakonte. Mutama ajibeze ya rakonte. Hama kumbwe ya wata anze. Nisawa. Nabari kwa wata anga nisawa. Mugayu mpuri indiri ya sudahari kijoko matora. Atari ya matora. Wanuote. Bakumile dururi mbunga sa matora.
Murakoze kucyumvira cyanyu?
Ego murakoze na.
Ego. Radio Ijwi ry'America i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku matora yimirije mu Burundi mu mwaka w'2020 mu ruko kwezi kwa gatanu kuyimirije no kugene abakiri bato babona ibyerekeye amatora n'abamaze gutangaza ko bazo kwitoza muri ayo matora. Turi kumwe n'umutumire Lionel Ndayizeye mu Burundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politike mu Burundi. Ku bijanye n'imyaka umukandida ateza kuba afise ni 40 ivyo birabashimisha kuri mwe mu kiri bato mubona iyo myaka ariyo myaka y'ukuri.
Ego imyaka 40 by'ukuri umuntu abagishoboye imyaka 40 kugira ishure gukorera igihugu ni imyaka n'ukuri no vuga ego ni myiza umuntu abagishoboye umuntu abagifishe ingufu kandi abagifishe ingufu abagifishe amaraso yo gukora ni imyaka mugabo nitwo Joel Snopuga yuko twoshimikira ku kimukerekeye imyaka mu gihe umuntu gukorera igihugu ntibisaba imyaka kuko urabona yuko abagiye barakorera igihugu abagiye baraba ba president n'ubu novuga bariho abashinga amateka Snopuga yuko barakora neza gukorera abafite imyaka myinshi canke gukorera bakuze igihugu cyacu cyo Burundi no kuri cyagiye kirapfutana cyagiye kirapfa kubera abantu bitwa kora bakuze abantu bakuze bagiye barifata nabi iyo bagiye barahimiriza abantu kugiriranira nabi ubwicanyi ubutandukane bwabo bw'abanyagihugu rero sinobwa yuko imyaka by'ukuri ariyo yotuma umuntu ashobora gukora neza kandi urabona yuko by'ukuri igihugu cy'u Burundi abantu bari kubara cyonona n'abantu no twovuga yuko bakuze bafite mu myaka yegewe imbere mugo urabona yuko atatwudugwaruka nta leson nziza urabona yuko ego si bose mugo urabona yuko kudabye amajambo bavuga bamwe abacanke bariya bari ku butegetsi abatari ababurondera abatari ku butegetsi murabona yuko atari amajambo yubaka rero nko twugwaruka tukabura ahantu by'ukuri kera bavuga ngo uba ngo wumvire izimanuro z'abakuze mugabo uno munsi siko biri kuko hari impanuro z'abakuze ziza nka poison ibintu byerekeye ibintu byo gutandukanya abanyagihugu rero by'ukuri imyaka siyo noshimikira ko cyane mugo imyaka 40 irakwiye yuko byashobora kumva yuko ntubushaje ntuba ubugishoboye imyaka siyo twoshimikira ko cyane ahubwo twoshimikira uko wungana kose twoshimikira icyo uje gufasha igihugu icyo uje kumarira Abarundi kuko igihugu no munsi kiranyotewe umuntu agikorera by'ukuri kuko ibyo bategereza gukora birahari.
Wavuze ko hari uwigeze guhamagara avuga ko abanyepolitike kenshi bashikiriza imigambi myiza mugabo ntibayishyire mu bikorwa. Hama wari kuravuga nabo banyepolitike yo bitoje ku nzego zose barondera amajwi y'abanyagihugu baza bakaza aho abanyagihugu baba mugabo ngo haheze igihe bamaze gushika ku biti baba ariko barondera ntibagaruke niki ubona abanyagihugu bo baza abanyepolitike babona rimwe gusabaje kurondera amajwi yabo.
Ego abanyagihugu nabo ntidufatanye abarundi nk'uko mengo abanyagihugu mengo ni ijujo ntitwafate nk'uko mengo ntibazi icyo bavuga ntibabona ntibazi iyo baja sikuri nubwo yuko idestini ya amatora yo mu 2020 by'ukuri nayo nifuza yuko yotandukana n'amatora yo yaragiye abangaha mu Burundi mu gihugu cy'u Burundi by'ukuri kuko urabona yuko navuze yuko abanyagihugu bamwe batazi gutora ntibazi gutora maze kuvuga ati je nkora umuntu avi wacu mugo ntora bica kuzaneye kuko ushobora gutora umuntu avi wanyu akakurya ushobora gutora umuntu avi wanyu ntagire ica kumariye by'ukuri rero bibara abanyagihugu ababaye amatora yaheze ari byo babemereye niba bona yuko tabishije mu ngiro cyanze ahubwo n'ibyo ari bihari byononekaye bavuga ati na bya bindi twari twasizeho na bya bindi byari bihari byaravuyeho hama babaze igituma byo byaragenze uko ukuri umunyagihugu ariwe wese atore umuntu kubera icadanye azaniye igihugu mugapana ntibatore umuntu aje kurya igihugu ariko batore umuntu aje kubaka igihugu aje kubazana abanyagihugu aje kuko abanyagihugu barashonje barakinye baragowe hariho mugabo kandi batategeza kugogwa kandi urabona yuko by'ukuri abanyagihugu bagoreshejwe n'abanyepolitiki ariko ikintu kimwe bakunda kwibagira by'ukuri abanyagihugu bagoreshejwe n'abanyepolitiki rero nibanka kugasuzuguro mu gutora neza nibasubiye kugogwa abo banyepolitiki batumye bajya muri kawo bajya mu bibazo batore neza kuko abashinga ntahe mu gihugu barahari kandi murabona yuko hari habigenga bariko baravuga yuko bazokwitoza bari mu migambwe bazokwitoza imigabo n'imigambi iriko irashiga imbere hama abanyagihugu batore by'ukuri indongozi by'ukuri zibishitse kuko bazobyumva bagiye kujya mu muko ari abanyepolitiki bashoboye gutora abo bantu hageze icyo babazaniye.
Ego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Eric uratumva?
Ndabumva.
Eric ufite ikibazo icyumviro?
Usanzwe nagomba kugize icyumviro kuko ndazi mu myaka tugezemo tugiye kuja mu matora urubyiruko rukuze imyaka 20 utabonye n'intambara yo kudukura ubundi byagiye biragenda hanyuma kenshi nusikiriza kubo bagiye gutorwa vrema baraba ukuntu bo kureba abanyagihugu kuko abanyagihugu bo mu minsi barashonje abantu birigwa ubusa bakajya rimwe ku munsi kandi si gufata ngo ubundi mbese ibyo abanyagihugu bafungura me abo dushyiraho niyo badutwarira nabi gusa abo abantu bagiye gutorwa vrema bo byifatamo neza kubyo turabe ko ubundi natwoyandikisha amateka tukagaruka kuri cya gihugu cy'amata n'ubuki bya kera nicyo ndasaba abagiye kwitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu nicyo cyemerewe nagomba gushyikiriza.
Murakoze, turagushimiye.
Samagize neza.
Yego. Mutumire Lionel havuga Burundi ko ufise amatungo mu munsi butaka amatungo azwi kuva kera nka nickel ubutaka bwa nickel ari nubundi butaka bitatera buvuga ko Burundi ufise ufise ku rugero rukomeye hari akamaro ubona biriko biragirira abanyagihugu bavuze abanyagihugu ko bashonje cyane bafise ubukene ntangere bumvise ayo matungo bakumva ko ariko aracukurwa barabona iyo ibi yavuyemo iyo biza
oya ntibashobora kubibona hari jambo nyakubahwa la première dame yari wakuvuga mu by'amasengesho ariko aravuga yuko hariho abantu bariko bariyegeraniza itunga ry'igihugu bariko baragiba barundarundana bagirane nibyo rero umuntu abakwiye gukosora nibyo umuntu abakwiye gukosora kuko hajya ntiriko araragirana ntiriko ararota hajya by'ukuri ni hamwe nyine umuntu avuga iki nta muntu akavugishwa rero ubutunzi bw'igihugu buri ngaha muri iki gihugu cy'u Burundi buteye ubwoba by'ukuri nta munyagihugu no munsi yarakwiye kwicwa n'inzara nta munyagihugu yarakwiye kubyimba amatama cyangwa kubyimba amaguru kubera inzara by'ukuri mugabo rero navuze yuko ubutegetsi buhari igihe niho hari ikibutso basize ibubanza bavuze ngo ntihica ubwoko ngo hica ubutegetsi bubi rero niyo nzara n'ubwo bukene si ubwoko bubuzana ubucanye buriya ahubwo aba ari ubutegetsi bubi bubuzanye rero ilfo yuko mu Burundi hahinduka icyo bita system politique bagahindura ntibaguma bazana babandi nyine hari ikintu muvuga yuko aha mu Burundi bacapa nk'ikintu no kwita triangle hakaguma babandi nyene ya system nyene biragoye rero yuko ubukeneye gusaba impinduka mugabo uko akoresha system imwe mugabo mu gihe w'ubukeneye changement ukoresha uva muri system wari usanzwe urimo ugakure ukajya muri indi system niho ubona yuko uva kidukuri yo ntahindura iyo itano uvuga plan B iyo ntahindura plan B sinari kubona ibi bintu ati rero birameze neza kubera nahinduye rero abarundi bifite yuko bahindura bagahindura akavuga ati ko byanse ngaha mu myaka 15 tukabona ntaho dushitse ati reka duhindura aha naho turabaho dushika bakamenya ukungene bavuga ati uyu muntu by'ukuri eske yotubera indongozi yo tujya imbere akatumura kugarukira akadushikana ngo mwituze abarundi bagatunga bagatunganirwa rero naho hantu ubundi wari wese akigereza gukora agakora akavuga ati jewe abarundi ahantu bafite ingufu niho bagira bazibo niho bagira batore bagira bavuga ati twe twatora indongozi mu gihugu cyose abaze gutwara mu myaka indwi imyaka indwi si mikeye umuntu ariko arakora rero ni nacyo gituma bo byitwaramo gukeye buke hariho umuntu politiki yavuga ati dufise inda ati umuntu afise inda nicara uko abonye ati ntagende uko abonye ifu yuko abarundi bose bamenya yuko dukora ibibungenze kandi uwibungenze ni umunyagihugu uwo ari we wese saba senere saba senedefudede no yaba uri mu gihugu yaba uri mu mahanga bamenye yuko yibungenze muri bino bihe by'amatora by'ukuri abanyagihugu babigenzemo neza abanyepolitiki cyane cyane ngombwa gushimika ko abanyepolitiki babigenzemo neza cyane ugwaruka murabona yuko ugwaruka by'ukuri ruhendwa biteye ubwoba rurabe rugire icyo bitamenya cyo arugire byevaliwe rurabe imyaka yagiye irahera ibyo bagiye baracamwo isyagi birabazanira by'ukuri hama by'ukuri urabugwa ko gukubita gashi cyane cyane n'abanyepolitike bagiye barafata ku bukobo b'amafaranga baronka fasilima bakaba bayafise bibahendesha ugaruka amafaranga kubera babona rukenye kuko hari umuntu ukenye ushonje umuntu agukoresha icyo ashaka kenshi mu gihe udafite umutima wo kwigumya barabe kungene by'ukuri igihugu cy'ubundi bagitunganya by'ukuri na kambaro k'ibara babonye tubona uno munsi aho igihugu kigeze twitse yuko kirimo abagabo babushitse n'ukuri n'ibintu biteye isoni.
Bonaventure ari ku murongo wa telefone. Bonaventure uratwumva?
Yego ndabumva.
Bonaventure ikibazo icyumviro ufite ikibazo cyangwa icyumviro?
Ese icyumviro kwaba bakandida bariko baraja ku mugaragaro.
Yego
yewe nk'umurundi nasaba yuko boshyira ineza y'abarundi muri rusange imbere bakareka guhamira amaroho.
Murakoze.
Yego
ngaruke Lionel wari kuravuga ko ugwaruka ruhendwa n'abanyepolitike niko kirubandanya gwemera guhendwa biva kuki
ukungene rubandanya guhendwa nubwo yuko navuze yuko abantu ba mbere bacanishamwo abanyagihugu nagira mvuze ko abanyepolitiki n'ukuri nagira nshimire kwanza cya mbere abanyagihugu b'abarundi abarundi by'ukuri nagira ndabashimire ku giti cy'iwanje n'ukuri ukungene bafatanye mu nda ukungene ibintu byose babigendamo neza by'ukuri urabona yuko mbega nagira mvuze yuko abanyagihugu batahuye kurusha abanyepolitiki abanyagihugu baratahuye ubumwe baratahura ubucuti bafitaniye kurusha abanyepolitiki rero uko kuntu ubona yuko abanyagihugu batahuye icyo abanyepolitiki bataratahura abanyepolitiki mbere umenga babaza kuko ari batabyumva hari umuntu kugira atogwe agerageza gucishamo akirekane imvuguku kugira bajya ndabavugire kugira nshobore gushika ku nyungu z'iwanje mugabo acanishijemo abantu mugabo sinzi yuko bizokunda hariho novuga yuko produ itagikora mu Burundi produ y'amacakubiri produ y'ihonyabwoko nk'uko bakunze kubiririmba ku mpande zose bakunda kuririmba abari ku butegetsi yaba abashaka ubutegetsi bakavuga ati bajya abantu nibo bakora ati guriho nyabwoko abandi nabo bakavuga ati bajya nabo nibo bakora ati guriho nyabwoko n'ibintu biteye isoni kubona abanyepolitike by'ukuri bagomba gucanishamo abanyagihugu ariko abanyagihugu bari ine kuko ndibuka yuko neza kuva mu 2013 abanyepolitiki bagumye bavuga ibintu bya genocide ubu tugeze mu 2022 murabona yuko bagerageza ntiyabivuga ngo kubera bibona mugo yabivuga kubwira yankisha baca nk'abariya canke ibica nk'ibiriya rero by'ukuri abanyepolitiki babakurikirana kora navuze yuko ugwaruka rwashonje monsieur le journaliste ugaruka rubashonje ku buryo no bugarute ubwoba ugaruka kuko nigo rufite pourcentage plus de 67% n'abantu bugaruka mugabo benshi bubara jamu barahita amashuri bakaguma bari mu ibarabara n'abahora biyungunganya uko ritwaba marumvise meri ya Bujumba itegeko riko gufata ku buryo bafata n'umutaka twaratubona mu ibarabara bacuruza amayinite dupfa kuyikeneye ibintu rero biteye isoni n'ibintu biteye ubwoba aho umuntu afata ingingo n'umuntu ati ingingo izo hatangura cyangwa ihere ukabona yuko umuntu afashe ingingo akomeza ya yindi nyine adashobora kwiyumvira ku banyagihugu kuko rero urwaruka rurashonje nubwo urwaruka nagira ndarusabe yuko waguma bwigenza ubuntu muri iyo nzara bafise hajya nta kidahera waguma bwigenza uruntu by'ukuri ntibazosubire guhendwa murabona urwaruka twagiye turabura mu 2015 twabuze urwaruka rwinshi cyane ugerageje kuraba abageze mu tabukuru bapfuye bishwe na bya mvuru za politiki n'ugwaruka ni bwinshi cyane rwarabaye bwinshi cyane rwapfuye by'ukuri ugwaruka rwikwita gashi n'ukuri wigumye ntiruhendwe n'abanyepolitiki kuko n'abari ku butegetsi abatwara barafise ugwaruka n'ubwo ugwaruka barabona ati imyaka cumi n'itanu aba bantu batwaye ngo bavuga ati batufashe igiti kuko ifo kuwira ukaraba muhira ukaraba umuryango w'iwawe ati ese nasitse kuki atasigiye atacu washitse ko rero wikubita gashi kubakireka nkura amaboko mu mpuzu nkore ugaruka ruri ku ishuri ruje ku ishuri hazogera igihe hazoza nubwo ubutegetsi utazora mu mugambo cyangwa utazora mu bwoko ngo bazoba bati eske wowe ushoboye iki rero bizoba biteye akamaramaza mu gihe watajya ishuri ryawe ubwo atinjiye mu bya politiki wibaza yuko bizokoroha murabona nk'ibintu itegeko bahega n'amashini y'amateka mbere je nubwo ariko bibaye ubwa mbere kuva nabaho n'ubwa mbere mbonye abakemuza amateka bo muri CNDD biyamiriza ikintu ibintu byose bahora batora bavuga bemeza bavuga ego nubwo murabona yuko aho itegeko rivuga ati umusitanteri ateza kuba afite impamyabushobozi ya kaminuza barabyiyamirije ni ibintu biteye isoni cyane ni ibintu biteye isoni mvuga ikomine niho iterambere ry'umunyagihugu ritangurira mu ikomine umaze rero kumbwira yuko iryo terambere ry'umunyagihugu ariho ritangurira rikaba rifite umuntu ariya inkompeta adashoboye kwandika adashoboye kwelabora de proje kugira abanyagihugu bashobore kugira benefisi ariko ni ibintu biteye isoni rero ifu y'uko by'ukuri urwaruka rwicara uruhande rumwe rukaraba iyo ruko rurajya ruraba abo banyapolitiki kuko abanyapolitiki muramwe kuraba cyama ni bapfa barashaje kuko baragenda n'ibintu bakora akora bikururana ko ari ibintu tutokura ko leson kubira dushire kubarahura ko kubira dushire gupartaje abandi
yego radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Sati Ijwi rya Amerika Washington DC mu kiganiro muri sanga turi kumwe n'umutumire wacu Lionel Ndayizeye Murundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba akurikiranira hafi ibyerekeye politiki mu Burundi turiko turavuga ku matora yimirije uyu mwaka 2020 mu kwezi kwa gatanu kugenda abakiri bato cyane cyane baboneye amatora n'abamaze gutangaza ko bazokwitoza muri ayo matora wabuze urwaruka ko ari nk'ibice 65% ase mu Burundi gusa no mu karere kose ka Afrika Afrika igizwe hanini n'abakiri bato muri rusange ni iki abakiri bato muri ibyo bibasaba leta gushyiraho nk'icyo no kwita environment iri propice ku bakiri bato kugira bashobore kuronka ubwo buzi bashobore kwemerwa hari ikiriho ku byerekeye abakiri bato
ego kubyerekeye abakiri bato ngerageje kurabanya kwabivuga kuko urabona yuko igihe cyose cya de periode electorale yarabivuga mugabo urabona yuko abarundi leta ntirikapabure guhereza akazi abajene mugabo leta hariho environnement nk'uko wabivuze ishobora gushiraho kugira umujene nawe yingunganye mugabo urabona yuko na twa tundi twari duhari umujene yakugira bwa ati ndarunka y'isabuni ndarunka ya depressed masha mbanga hashikana hajya leta ntabwo iri kuyakoresha novuga uburyo bwo kugira abashobora kubafasha abarundi ntabwo naco bituma rero bibabaje cyane kubona yuko biroroshye cyane gufata ingingo mu gihe uri kwakandamiza mu genzi wawe mugabo uzi yuko ari ikintu kibabaje cyane leta urabona nayo ndavuga ibintu byerekeye urabona ahangirageje kureba mu gisagara cya Bujumbura mpora ntembera abantu ba mbere bacuruza amayinite abantu ba mbere bacuruza ibyo by'imitaka bari abantu bahejeza kaminuza mugabo uno munsi ntaho bafite bakorera na wa mutaka ntaho bafite bashira mugabo ahubwo leta ariko kuvuga ati reka aba bantu bari kuba ari yungunganya buri no buryo reka tubafashe tubatere intambwe tubereke aho bakorera tubereka ukumene bashobora kwa meriora tubereke kumene bashobora kubikora ego iyo mitaka naho dushaka ishanze mu bihugu cyose mugabo reka tubereke kumene bashobora gukora ibyo byose kubyira naka kubyira umuntu ngo uhagarike cyo kuko gukora kora kiroroshe mugabo umubwira ati gihagarike cyo ndakwere ku bundi buryo ushobora gukoramo ushobora kugumubandanya ushobora kubaho rero zikuri turakeneye abanyapolitike bikuri bakorera igihugu turakeneye abanyapolitike ntidukeneye abanyapolitike b'amajambo ntidukeneye abanyapolitike bagendera mu miduga myiza b'amakostime turakeneye abanyapolitike bikuri bashika ku rujya munyagihugu bakamubaza ati umerewe gute ufite ikibazo nyabati igihugu cy'u Burundi cyo kongorora abantu b'Imana mugabo urumva yuko mu mpande zose yaba butegetsi ari babwe babwiye cyukuri urabona yuko turashonje turanyotewe by'ukuri ubutegetsi bw'ukuri turanyotewe ubutegetsi buza bufasha abanyagihugu kuko hari hageze yuko disemi y'2020 by'ukuri haba aho ikintu cy'ukuri hakaba hari ikintu cy'ukuri hakaba amatora yituza abanyagihugu bose bakumva yuko baruhu kuko abanyagihugu bararushe vraiment babi imyaka yagiye ahera ari kwirukanga ari ibyo bya politiki abanyagihugu abanyapolitiki ntibaruhurira abanyagihugu bashobore kumva yuko abanyagihugu by'ukuri b'abarundi baruhutse kuko nta mvo n'imwe ihari ryo tuma yuko abanyagihugu bashobora gucanamo bakajyana gushikaho no munsi byo babigeze
murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Aloyse Aloyse uratwumva
yego ndabumva
Aloyse bihe Aloyse wakwigirayo hari urwamo cyane ahuri
eka sida hantu hari urwamo
yego ubu ndakumva uri he
ni mu cyenda juru
yego ufite ikibazo baza ikiyumvira ushikije
bo ni he ni iki ni intere hano umuntu yaterera
yego
bivanye no kukombure imyaka 15 umuntu yaramazemo umuntu ayikaraba nkuko byariko biravugwa n'ibintu umuntu abona yuko hari ibyagenze neza ntawe uvuga ngo byose byagenze nabi ariko tabona ko hari ibyagenze neza n'ibindi bitagiye biragenda ku muntu yabishaka ku bijyanye n'ubutegetsi buraba nk'aba ariko baritoza nk'abakuru b'ibihugu bakaraba bagashyira imbere ineza y'umunyagihugu bakaraba kumbure ibikenewe kugira umuntu abeho mu mahoro abeho mu mutekano ndetse akaronka ikimutunga n'igitunga umuryango wiwe ndetse n'aba bashomeri bagwiriye muri aya mabarabara murabona ry'ubujumbura imitaka myinshi bigiye badandaza amayinite nk'uko byariko biravugwa n'abashomeri bize kaminuza n'abo bize imanite generale n'aba nabariya barondera ubuzima mugabo kumbure bivanye n'umukuru w'igisagara ukumva cyane n'amategeko n'aya ngo ntibahagure ntibave mu ibarabara urumva n'ibintu kumbure bitariko birorohereza umuntu w'umushomeri nk'uko ego bivanye rero n'amatora twirije muri 2020 ni ibintu kumbure twasaba yuko nk'uwo kwitoza nk'umukuru w'igihugu abanye n'abakandidatire bariko bariyerekana bariko baratorwa ni uko bushira imbere ineza y'umunyagihugu
turabashimiye ku cyumviro cyanyu Aloyse
ok merci murakoze na
murakoze sindayihebura nawe nyine aratwakwiye sindayihebura urasumva
ariko ndavumva
sindayihebura ufite ikibazo icyumviro
Jeanje mfise akabaze nyene gatoya mugabo Jesse situishi nashaka gushikiriza kuri ibi bintu nyakubaho umukuru w'igihugu yari yemereye icyo banki yoze irafasha ugwaruka
yego
prema twashaka yuko natwe yoyegereza mu gihugu hagati basi abo bakuru b'igihugu nk'ubuzitoza agatorwa azo gume azishira imbere kubera vrema ubushomeri buhari ni byinshi cyane cyane mu gwaruka kubera ihabaye benshi bariko bihangira imirimo yo basahiriza bivanye n'ibyo bakoreye kuko tugize ngo tuzeye ubuzi muri leta vrema cyose turabona nayo kitokunda rero twashaka tubasabe abo bazitoze icyo kintu uyu mutama yari yashyize imbere bacha yikorwa ku byihuta bya vuba kugira natwe turabire ko twakwisononura cyanze akajambo kandi karako murakoze
turabashimiye aravuze sindayihebura yo banki ifasha ugwaruka yari yashyizweho ku batayizi Lionel wavuga iyo banki yari yo kwari kimaze gushikaho
iyi banki nyakubaho umukuru w'igihugu yavuze yuko izojaho ntabwo yigeze ijaho yaravuze yuko igiye kujaho kuko ingerageje kuraba no mu mwaka uheze yaravuze yuko ibanki igiye kujaho izo zirashahiriza ugwaruka mugo ntabwo yigeze ijaho ingerageje kuva mu 2015 yaravuze yuko igiye kujaho mugabo gushika n'uwo munsi tuvugana iyo banki yo gushahiriza ugwaruka ntabwo yigeze ijaho kuko igihugu cy'u Burundi burya nagira nkebura abanyapolitike kuburya kuvuga amajambo utashyira mu ngiro ntacyo bimaze igihugu cy'u Burundi kirafise ikibazo cy'ubutunzi kirafise ikibazo muri education hari ikibazo mu butungane hari ibibazo hari mu relations extérieures mu by'imigendere n'iyandamakungu hari ikibazo rero biragoye hari ibibazo bimwe bimwe manda gutorera inyishu avuga yuko kuko nta muntu yubatse inzu ahantu kugihomoke nta muntu yubatse inzu ahantu atarinze gutaba irifo yuko igihugu cy'u Burundi kimanza gutunganya ibintu bimwe bimwe cyuta stabilité politique ushobora kumva yuko ushobora gukora muri hariho instability politique ushobora gushaho izo banki ushobora gushaho abagwizatunganywa bikorera utwabo ngo ushobora kwamirira ubuzima bw'abanyagihugu iyo hariho iyo stability politique itariho rero abanyapolitiki bamenye icyo baba bahera ko n'icyo baba bahereza ko ubusanzwe ugerageje kuraba by'ukuri ibintu by'ubutunzi turi hasi cyane turi hasi mbere twa ubuho twa turi hasi cyane cyane gose ugerageje kuraba ukagira sondage ihari ubu byo muri BRB no muri BRB ho bari mu yabirani hari ikibazo cy'ubutunzi mugabo utari kurabaza utari kwinjira indani mu mayasikisha atandukanye ukwibaza yuko umunyagihugu wewe waruguru arosizo rengarenga agakubitamo umunyu avuga ati Imana ihabwe icyubahiro cyane mugabo ikibazo cy'ubutunzi kirahari rero iyo migambi abo banyapolitiki baza baravuga hatari ibintu bimwe bimwe bamaze gutunganya biragoye kugira bashobore gushika ku rero igihugu cy'u Burundi kirafise ibibazo hamwe ibibazo nabyo abo banyapolitiki baza batowe bazomanza kubitunganya hama bafata umwanzuro kugira bashobore gufata kugatunganiriza abanyagihugu mugo hari ibibazo bimwe bimwe bamaze gukura mu nzira ego
murakoze dufite Dani ku murongo wa telefone Dani uratwumva Benny uratwumva
ego ndabumva ndabaramutse kandi nari kubara atungiriye
yego mwaramutse mu fisi kibazo ikimvira
tarisindiro
yego
cyane cyane kuri bano bantu bariko baratwogwa tugera dufite kuri imiryango itandukanye reka n'abigenga ngaha mu bakorera bari ngaha mu gihugu cy'u Burundi muri ano matora atwimirije icyo navuga ko bakwiye kuraba igiye kugira ngo by'ukuri tuve aho twari turi hanyuma tuve ahandi hantu ni ukuvuga ngo tuve mu bukene hanyuma tuve mu iterambere nyakuri icyo nicyo gikenewe cya mbere hamwe bose boza bafite iyo ntumbero yo gukura abanyagihugu mu bukene icyo kintu nicyo coza gifasha twebwe abanyagihugu bato bato abatwagwa ego
murakoze turabashimiye ku cyumviro cyanyu
ego
Lionel ku bavuga ko muri rusange witegereje nko mu bihugu bikenye cyane Afrika abanyepolitike barondera ngo kwitoza kugira bibabere itike y'ugutunga babibona muri iyo ntumbero ababivuga gutyo bakabona ko inyungu z'abanyagihugu zitaba arizo zibaraje ishinga ni kubibona mu Burundi
ego nonga mu Burundi niko biri nonga mu Burundi niko biri nani cyitwa nago nyishimikira cyane yuko abanyepolitiki bariko baritoza bohindura system politiki bagendera system politiki kuko hari ibintu bigashe hari ibintu bibinyishe kumva yuko umuntu umunyagihugu igihugu cama mu bintu bimwe bicama mu bintu bimwe hajya no kumviriza umuzi kumwe birashisha ntibinaryoshe mugo biraryoshe igihe ubwa kibeka mbe muri uyu mje muri urya rero no mu Burundi by'ukuri urabona yuko ugerageje kuraba sondage abanyepolitiki mu Burundi bagomba ubutegetsi bagomba gutunga bagomba kugira ubutunzi bw'umurengero bagomba no bagomba kwiba igihugu bagomba kwiba ubutunzi bw'igihugu ukugerageje kuraba ukumira abanyapolitike aha mu Burundi bajaho hama ukashobora kumara imyaka 15 ukabona hariho novuga ikintu umunyagihugu yategereza kuba kimushikira fasiri makora n'ikimushikiriye urabona yuko ari ibintu biteye isoni cyane igihugu cy'u Burundi by'ukuri navuze yuko gifite potensiyali kugira ngo gishobore kubaho neza cyane murabona yuko by'ukuri nta kintu na kimwe tuvuze twebwe imvura iragwa imisi iramera dufite ikiyaga dufite yo susore le minerai dufite iki dufite amazi meza dufite isirimbu kamuko nabivuze byari namwe ndaraba mu ntara ya Cibitoke ndiko ndabaza abanyagihugu bakambwira yuko ibintu bahora bacuruza mu Rwanda bahora bunguka umurengera mugo no musa tamunya gihugu no mafite duwaye gucuruza intore mu Rwanda cyangwa itomati niyo ni bitayiso ni cyane ikintu nakunda mu gihe cyo hasi exterior hariyo nari kunda yumvira niki ngerageza kuraba ngo ati nta mpamvu nini ihari ishura kuvuza umunya gihugu gushaka gushora utuntu twiwe hajya kugira ngo hari ngo ngorane ngo ziri hagati y'iki gihugu na kijya nta ngorane naragerageje kuraba nta ngorane nimwe iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda ahubwo gusa hari abagombye kubikamisha hari abagombye guteranya hari abagombye nyine jiste kugira abashobore kuba ati ibi bintu twobigira uko natwe tworonka koyo kuko narabonye yuko habuze uwegeranya kubahwa umukuru w'igihugu n'u Rwanda Paul Kagame harabura n'uwegeranya kubahwa umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira abashobore kubabwira ukuri kugira abashobore kumenya ukuri n'ahandi bahabu n'abantu bakomeje guteranya igihugu ahantu abanyagihugu nabo baragwa mu mporero murabona yuko yaba ku Rwanda rwaragize ikibazo yaba ku Burundi ruragira ikibazo by'ukuri urabona yuko by'ukuri nta bari dere charismatique nk'aba kwa Gasore na Ndadaye nabonye twagiye turaronka cyo turaronka mu Burundi rero nibabyige kuko ikintu kirondeye kironka abanyapolitike mu Burundi nibige kuba bari dere charismatique nibige kuba bavugisha ukuri nibige kumva avuga ati genda kimeye kumva amaraso y'iwanje yo kurera igihugu ariko ntiyumvire gusa ngo jewe naratowe ngo nari nabyumvise ngo kunzo ba president ubundi nawe ngo nari nabyumvise ko nzo ba premier dame ibyo ntibikwiye namba kuko kwitwa na premier dame ni kimwe eske izanye iki kwitwa umukuru w'igihugu ni kimwe
mukurangiza iki abarundi yego mukurangiza nago mara kubaza ikibazo wavuze ko ibimenyetso byose byinshi byerekana kujanye n'ubutunzi ko biri rouge donc bimeze nabi mu Burundi hama n'ikindi kubanye politique bogerageza guhumuriza abanyagihugu imbere y'amatora ntibibe nk'uko bivugwa ko byabaye mu mwaka wa 2015 unagomba wishyure kuri ivyo bibazo bibiri mu nyaruse
esenda bumvise neza
kuvyerekeye ibimenyetso bijanye n'ubutunzi bavuze ko byerekana ko ubutunzi buri nyuma cyane bwasubiye hasi mu Burundi nikihe abanye politika bariko bashikiriza icyumviro cyo kwitoza abanyagihugu bo kwitega kuri iyo nike bo basaba muri iyo ntumbero
ego icyo ne uvuga hari ibitegeranyo bya PNUD byerekana yuko umunyagihugu no munsi ashonje birerekana yuko umunyagihugu no munsi amafaranga akorera ko atakina kimakorera ku munsi umunyagihugu mu Burundi ajya rimwe ku munsi ibacho bagomba gufatira kuri abo batunze kuri abo bifise hama abanyepolitiki no vuga yuko n'ukuri barafise akazi abanyepolitiki batowe yababigenga barafise akazi kenshi cyane barafise imigabo n'imigambi yateza kushikiza abanyagihugu mugabo babivuge babishira mu ngiro nibaje mu banyagihugu babahereza imigabo n'imigambi babereke ico bitano vuga lo plan babereka ati duhere hehe kuko ni henshi cyane hose haramerewe nabi navuga mu by'ubutunzi muri education mu butungane mu relations seriere mudumurimye byose ibintu byose byaraparanganye rero niba duhere hehe kugira umunyagihugu ashire kwisununura hama umunye politiki nawe sikuri bamenye kuvuga n'ukuri bamenye kuvugisha ukuri babwira abarundi haba abanye politiki nabo bamenye kugira coalition yamenye ubona umuntu yose akeneye kuba president mu Rwanda bamenye yuko igihe cy'ubure gitegeza gutwaga no mu president umwe kandi yatowe
turabashimiye
rero bamenye kugira coalition babashobora kumenya bati umugambo twitwa ukomeye twashaka kutsinda tugiye hamwe nk'uko byabaye
mu
Rwanda kwa yayaja mu yatwe imyaka 22 mugabo akava ku rutegeko
murakoze
rero n'ubu birakunda yuko murakoze cyane
murakoze yari Lyon Ndayize mu Burundi ari mu bakiri bato yarangije kaminuza akaba akurikiranye hafi zerekeye politike mu Burundi twako tuvuga ku matora yimirije muri uyu mwaka mu kwezi kwa gatanu ubugene cyane cyane abakiri bato babona ayo matora n'abamaze gutangaza ko bazo kwitoza muri ayo matora turabashimiye mwese mwakurikiranye iki kiganiro namwe mwese mwahamagaye mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyiyumviro mu bandanye mugira ibihe byiza mu bandanye kudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika mu kinyarwanda.